iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi aho muri hose, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ni ku munsi wa kabiri kandi ni amasaha mwumva ikiganiro muri Isanga, isaha ya saa 10 gushika saa 11 i Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa gatatu tuganira ku bijanye ahanini n'amagara y'abantu. Abantu bafasha umukenyezi iyo agira yibaruke abakirizi nkuko babita mu bihe bya kera, ubu bakaba bazwi ku izina rya Sage Femme, bavuga ko atabuzi bariko barahabwa mu mavuriro kandi bikogwa n'umwuga wabo ari nkenegwa cyane. Ni mu gihe mu Burundi icigwa giheruka gukogwa cya Confederation Internationale des Femmes Sage ifatanyije na ONU Femme na OMS muri 2021 cerekanye ko hari ahantu hari umwakirizi umusage femme kwivuriro habaho igabanuka ry'abavyeyi bitaba imana iyo bariko baribaruka canke hakabaho ibibondo bike byitaba imana iyo biriko biravuka ku rugero 65%. Nivyo rero tugiye kuganira mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi, aho tugiye kwihweza ahanini byinshi byerekeye uyu mwuga wa Sage Femme, uyu mwuga w'abitwa abakirizi muri kahise mu kiganiro muri Sanga muri aka kanya. Nkuko bisanzwe murashaka kutwandikira kuri Facebook nimero zanyu mugaterera ku kamaro mubona kuri uyu mwuga. Adresse yacu nkuko bisanzwe ni VOA Radio yacu kuri Facebook, mushire kwa nimero yanyu tubahamagare muterere ibibazo n'ivyumviro. Adresse ni VOA Radio yacu. Kaze mwese.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika nkuko muvyumvise ako karirimbo nakatwibutsa ikiganiro muri Isanga twumva buri munsi. Uno munsi ni munsi wa gatatu muri Isanga y'uno munsi yerekeye amagara y'abantu. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Abantu bafasha umukenyezi iyo yibungenze canke iyo agira yibaruke, abo benshi bibuka muri kahise bitwa abakirizi ubunye bakaba bazwi ku izina rya ba Sage Femme, bavuga ko atabuzi bariko barahabwa mu mavuriro canke kandi bakenewe cyane. Ni mu gihe muri mu mwaka wa 2020 abahejeje amashuri barenga 1,407 ariko abari baronsa akazi bagera ku 241 bonyene. Ni mu gihe kandi mu Burundi icigwa giheruka gukogwa na Confederation Internationale des Sages Femmes ifatanyije na ONU Femmes hamwe na OMS mu mwaka wa 2021 cerekanye ko ahari umwakirizi umusage femme kwivuriro habaho igabanuka ry'abavyeyi bapfa bariko baribaruka canke ibibondo bike bipfa biriko biravuka. Ibyo rero bikaba ku bice 65%. Mu kiganiro muri Sanga rero cy'uyu munsi tugiye kukwihweza ahanini byinshi byerekeye uyu mwuga ku batawutahura canke ku batazi byinshi byerekeye uwo akamaro kawo n'inzitizi zihari muri uyu mwuga. Ni mu gihe nk'uko mwabyumvise benshi batariko barahabwa ubuzi mu mavuriro atandukanye kandi uyu mwuga ukenewe cyane. Rero tutarinze kurandira abatumire bacu nabo muri association MAA vyara uheke. Turi kumwe na Augustin Harushimana atwara iyo association mu Burundi. Turi kumwe kandi ku murongo wa telefone na Madame Godance Nshimirimana, numwe mu ba Sage Femme kandi akaba ari umuvyeyi aheruka kwibaruka. tubaha ikaze batumire bacu umushinga nahe Auguste kaze neza mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane
yego namwe madame Godanse ikaze neza
murakoze cyane
akoze cyane madame Godanse turumva ko heruka kwibaruka ariko ufashe kano kanya ko kuganira natwe turagushimiye cyane ego
eh
hama ereka duhere ku mushinga ntahe Augustin kumbure tugiye muri kahise ka kure cyane mushinga ntahe Augustin tubanze dusigurira abantu kumbure batumva sage femme niki bakora gute muri kahise mu mateka y'igihugu umusage femme cyangwa uwo bita umwakirizi yabakora ibihe bikogwa
kera umuntu yitwa sage femme cyangwa umwakirizi mu Burundi turi abakirisi turazi inkuru ya Mose niho bihera twe ntitubizi kera muri Bibiliya baravuga ko hari abakirizi barimo mu bakiriye Mose igihe umwami Farawo yagira yafata abahungu bose akavuga ati havutse umuhungu muce mumwiza yabibwira abakirizi Bibiliya y'Igifaransa ivuga neza ko bari abasage femme rero mu Burundi naho hari abasage femme kuva kera ngira mvuge kera narindi umusage femme wo mu Burundi ngo yaba ari umukenyezi akuze ku mutumba yaba ari umukenyezi ngo w'isuku ngo yaba ari umukenyezi adatanga ishyano ngo yaba ari umukenyezi ari sage uwo mukenyezi niwe yafasha abandi bakenyezi kwibaruka hanyuma ku mutumba cyangwa mu gatsindiri mu Burundi uwo mukenyezi yaba ari inararibonye cyangwa intwari yarafasha abandi cyane bijyanye no kwibaruka ibyo maze gutohoza byerekeye n'akahise k'uyu mwuga abasage femme mu minsi iheze bari bariho n'ubundi kuko abasage femme imaze imyaka 17 mu Burundi ni ukuvuga imbere y'imyaka 17 hari abo bitwa bakirizi ku mitumba kandi abo bakirizi barabikora neza cyane kuko uri kuraganira nawe bakubwira ko bari bamaze kwakira ababebe benshi cyane
mushinga nahe Augustin turi kumwe va telefone ishobora kuba icitse turi kumwe alo ndumva telefone kamugoye agatelefone karamugoye ariko yari karadusigurira muri kahise neza na neza avuga yuko umwakirizi umukenyezi cyane cyane yari umwakirizi yaba ari umukenyezi akomeye cyane w'intwari w'isuku kandi yanonose ibijyanye no kubyaza gufasha kubyaza umukenyezi ego telefone ni agaruka turambira tumugarure ku murongo reka peut-être madame Godanse tubandanye mu gihe mushinga ntahe Auguste aza kugaruka ariko madame Godanse ntirundikiye kuri mwebwe muheruka kwibaruka tubyira akamaro mwabonye nk'umukenyezi aheruka kwibaruka vuba cyane mwabonye ku mukenyezi umwakirizi cyangwa muri iki gihe twita umusage femme akazi kiwe abari karakora n'ingene umubyeyi aba mukeneye muri make
murakoze cyane ukuvuga ko nuko umuvuka agatelefone kamugoye umukenyezi iyo agiye kwibaruka cyangwa ni umusage femme kiba ari igikorwa kiri muri we amenya ati ni igikorwa kitoroshe ngiye gukora ndaza kumva ububabare ndaza kumva ko hageze ko hari bingoye ibyo bikaduhera akaryo keza cyane kubera ubwiye mu bintu wewe uzi yanagifashe tuko turakirwa iyo wakiriwe n'umuntu ukabona ko by'ukuri uwo muntu atamenyereye iryo banga atamenyereye icyo gikorwa ariko arakora ugaheza ukajirika aratwe umuntu ntahanyakiriye si cya gikorwa ciwe ategereza gukora nuko ko nk'umubyeyi benshi twaba dutumbera twizigiye amavuriro ariko abasage femme kuko uwo mwakirizi imwe najya kukwakira nakwakira nk'umuganga asanzwe akwakira azi ibanga ariko arakora azi ubutumwa ariko arakora ugaheza ukisanzura ndiko ndavuga nka John Musaci Fane naho atabara Musaci Fane iyo wa umuvye yakiriwe n'undi n'umuganga wa Musaci Fane muri wari yumva kanyamuneza muri we aba muri cyo gikorwa cyo gutanga ubuzima gihimbariyo kuko ari umuntu amuba hasi amubaza umva umerewe gute iyo hari gihindutse Musaci Fane aranyaruka kumenya cyane ko hari impinduka ibaye usimba wa muganga wa wundi muganga aza kuba afite ibindi bintu ari kayitaho mu kanya wapfa bamubwira ko hakeneye gukorwa ibindi bikorwa ariko Musaci Fane aba ari kakora icyo gikorwa ciwe wenyine yiharije yisangije kandi yanonosoye
kiba ari igikorwa nyine cyo kuraba umuvyeyi ikintu icyo ari cyo cyose akeneye kirengeye imiti n'ibiki byinshi abahabwa kwa muganga cyane cyane muri ibi bihe bya vuba.
Ego ni kuvuga ko Musaci Fane ajya gukora igikorwa kimwe muri we akagikurikirana akagitangura ko akagisozera atakindi kimuvangiye ko n'ikintu yanonosoye.
Ego none uwo mukenyezi Musaci Fane muba mwari kumwe mu bihe by'ukwibungenga aba yagendanye nawe igihe kingana gute?
Ngo mudasino bwa ndabanka ndabakunda cyane abasaci Fane uretse no kuba ari wo mwuga wanjye ni kuri ndabakunda cyane natangiye kubakunda ko je naraherekeje abakuru bake bagiye kwibaruka naraherekeje ndetse n'abandabatwaje nk'utuntu baza gukenera nkabona ko umurangi yatafashe igihe neza uratunura cyane 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 umubyeyi iyo niko wiribwira ko umubyeyi mwajyanye uhava cyangwa ugaragara adatahanye ikibondo cyangwa mudatahanye ni umubabaro munini cyane umuntu adashobora gusiporta rero kubera ko jyewe nari naho yakoze ibyo bintu ndabica ngo mperekeza abakuru banje bagiye kwibaruka nanjye kuva ntanguye kwibungenga naragerageje kurondera benshi bakunda kurondera abajinekologe umujinekologe nawe kenshi ego ni abaganga badufasha cyane mugabo turakorana kenshi barihutira kurondera amayikografi bakaraba mbega umwana ameze gute mugabo nanjye narihutira kurondera Musaci Fane kubera ko hari ibindi bipimo bipfa bito cyane mu kuganira umutwe wumva umeze neza bakugira bafatire cya gipimo cy'umuriri w'ivumbuka ry'amaraso bakugira bandabire ko atatuye infection kuko nta kindi kintu kimuhanze Musaci Fane ariko arabandikanye ariko jinekologe ari gusanga hari abandi bavyeyi bamukeneye abasezeranyene abakiye ugasanga ni byinshi cyane icyo bituma nake nihutira kondera Musaci Fane kuko n'uwo twari twariga cyangwa twaragize iki mugana arihutiye kondera Musaci Fane ankurikirane amerekeje mu rugo rugendo ko umenye ntiyimenyera amerekeje mu rugo urugendo ego hamaca turabandananya ari ibipimo bimwe ari byo wasanga nyene ndiyo dufashaga tukibukanya ati kiyamara kirakenewe ibipimo byose ndabigirisha kugira nihasire ko jewe ubwanje amagara yanjye ameze neza kandi ndetse n'ikibondo nzibaruka gifite amagara meza ego naje ndawundere uwo Musaci Fane arankurikirana ivuriro mbere nakurikiraniye ko mu kugirisha ibyo bipimo kubera ko Musaci Fane atariho yakorera nake ndonde hageze kwibaruka ivuriro ni ku Musaci Fane urumva ko twikunda ngo
no kuvuga ko ivuriro amavuriro amwamwe batabafise na gato urumva yuko abaje ava mu bindi bitaro ntibikunda utegeza kugenda ku bitaro bifise uwo mwakirizi uwo Musaci Fane
ego nta urumva nza akamaro kabyo nkanatera n'akamo abandi bakenyezi bagendanje antuka wakiriwe n'Umusaci Fane nuko ndabyumva mojo ndiko ndabigusigaye ukunda ati wakiriwe n'Umusaci Fane ntibinganya nk'uko uba wakiriwe n'undi muntu afite ibindi bimufatiriye ego amavuriro afite Umusaci Fane hano mu Burundi ni make cyane ni make ariko arabitubwira ugite yatubwiye igitigiri cy'abanonoseye uwo mwuga w'irondoka rijyanye n'amagara meza baratubwira n'igitigiri cy'abari ku kazi baratubwira igitigiri cy'abashomeri nicyo gituma namwe urumva ko ni bake cyane bari ku kazi bari kuko barakora ibyo bikorwa ku mavuriro ya leta natwe nshya turinganya usanga hariho benshi bari mu mashyirahamwe akagenda gufasha kuvuga ati ko jewe umwuga ndawiyumvamwo ugasanga ariko aragenda gukora ku ivuriro mugace aboneka rimwe na rimwe yahandi uvuga ngo ngiye ndamusangaho Musaci Fane bari ku mavuriro make cyane cyane kandi bari ku rugero rwari ikiri hasi kandi bari bakenewe cyane mu bitaro.
Ego birumvikana nk'umubyeyi aheruka kwibaruka ingene yakwitayeho ingene uzi nawe witaho abandi iyo uri kurabafasha kwibaruka ni ikintu gikenewe cyane.
Ego
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga y'uno munsi yerekeye amagara y'abantu turiko turihweza umwuga w'abakirizi abo bita Sage Femme muri ibi bihe bya vuba ikaze rero mwese nkuko bisanzwe kuri Facebook yacu aho mushobora gutanga amanimero yanyu tukabahamagara mu gaterera ibibazo cyangwa ibyiyumviro adresse ni VOA radio yacu Facebook yacu radio yacu reka tumira mate turagaruka murakoze
Ijira hirya ariko madam. Niki winyegera ariko. Abanyabugo ngire ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe.
Ngo jewe duwibugo.
Eh yego rata. Urumunya rusangi kazi kuko ndo bagenda binyozora nk'inka zabo.
Ari kabira simuhumurwa mana.
Shofe, wenda unashaka kuri wacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Niye kwetu ni bugo.
Ndiye bugo.
Ngwiki. Ndukunda ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yapa pa 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 pa. Combo taxi aji.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Combo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence ya Rwanda.
Radio ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka n'umusi wa gatatu aho tuganira ibijyanye n'amagara y'abantu mu kiganiro muri sanga abantu bafasha umukenyezi iyo agira yibaruke abo bise muri kahise abakirizi ubunye bakaba babita abasage femme bavuga ko atabuzi bariko barahabwa atabuzi buboneka cyane mu mwuga wabo kandi uyu mwuga ukenewe cyane ni mu gihe mu Burundi icigwa giheruka gukogwa n'amashyamwe mpuzamakungu atandukanye cyane cyane muri 2021 babonye uko kwivuriro iyo haba hari umwakirizi umukenyezi cyangwa ikibondo kitita bimana ku rugero rw'iyo batamufise ibyo rero bikaba biba ku rugero rwa 60% 65% ibice 65% by'abakizwa ubuzima iyo hariho umusage femme kuri iryo vuriro tuko turaganira rero nishira hamwe MAA vyara uheke rikaba rigerageza kumenyekanisha uyu mwuga wa basage femme kandi n'ukuhimiriza abakenyezi kubakoresha kubera abo bakirizi baba bahari kugira ngo bafashe umukenyezi kukwibaruka neza mu buryo bw'amagara meza kandi atekanye rero bagira badusigurire byinshi byerekeye umwuga n'inzitizi zimwe zihari reka ndabwiye ku murongo wa telefone yuko umushinga ntahe Augustin yari yavuye ku murongo umushinga ntahe Augustin Harushimana yari ko aradusigurira byinshi byerekeye uyu mwuga kahise kawo aragarutse ku murongo wa telefone umushinga ntahe Augustin turi kumwe
Ego
ego aga telefone kare katugo yari korewa dusugiye byinshi byiza cyane byerekeye umuntu afasha kwibarutsa umukenyezi abo bita abakirizi muri kahise watubye kahise keza hariyo no muri bibiri ngene babita ngene bakora ibikorwa byabo n'ibindi byinshi tubyire rero muri bihe bya vuba turumva yuko abakirizi abasage femme baba barize bafise ubumenyi burengeye gato kugwa muri kahise kuko kumbure baba bagiye mu mashure bafise n'ubundi bumenyi bwo muri ibi bihe bya vuba akenera ibyigo bingana gute kugira ngo yitwe umusage femme muri make kugira ngo aronke nakazi muri uwo mwuga
byatanguye umusage femme yiga imyaka 2 kuri kaminuza yaba abantu n'ubwo kuvura INSP hama yarabona yuko imyaka 2 idakwiriye baca barongera ku yindi myaka 2-4 kugira witwe umusage femme mu Burundi muri icyo yitwa antisisteme waba ufite imyaka 4 kuri kaminuza ya lisansi hanyuma ubu ni imyaka 3 bakaroreya nubwira witwe umusage femme uba ufite bakaroreya kuvuga impamyabushobozi ya kaminuza kandi kugira ngo ugende kwiga muri kaminuza uba waratoye ikiriya kibazo cya leta bitwaye ibyuta uba warashikanye na mita 50% kwigana kugira ngo ushobore kuronka uburenganzira bwo kwiga iki gifata cya sage femme mu Burundi
urakoze cyane turumva yuko ari ngombwa yuko aba bantu baronka ubumenyi bukwiye kugira ngo bakore aka kazi neza kumbure nkuko abakira babikora nkuko twavyumvise bidusubiye muri Bibiliya bari umuntu akomeye cyane we nararibonye kandi wisuku azi byinshi cyane ego uraza kutubwira mu kanya kari imbere byinshi byerekeye kumbure impamvu batariko bararonka ubuzi nkuko bikwiye kandi amavuriro ari menshi cyane kandi abibaruka ari benshi cyane mu kanya kari imbere ariko reka mpindukire mpijambo abanyonyi biradijwe rya Amerika nabo nyene baterere ibibazo canke ivyumviro mpere kubitwa Daniel Mukwaje Daniel uraho neza
Mbaho neza Eliana, meze neza.
Amahoro mahoro ego.
Murakoze ku mpijambo nanje. Ni intererano ikibazo mbaza. Icambere kwanza nabanza gushimira abo bantu nabanda mukiza batumire. Nabanza kubashimira kubera ko bafite ibanga rikomeye. Mu kibano twe aho twakuriye umuvyeyi uwo muntu umwakirizi nubwo ari umukecuru akuze abona babikora bari abantu usanga bubashwe cyane rwose uko byari bimeze kose wasangana no mu kibano ari umuntu yubashwe ahaca nuko bamuvuga kuko ari umuntu bikora ko muri ibyo bihe nyine bidasanzwe bitakora wari wese rero umwe bihe igituma nibaza yuko bo batitabwaho nkuko babivuga icambere nko mu Burundi ni mbaga icyo biva ko cambere nuko Burundi nta buzi bwishi buhari kandi Burundi burakenye nabo kumbure ko ari kutabitaho kuko uko biri kose yaba hari hariho ibibanza bakora mu gihe ndumva ko bahakazi mugabo kandi haruhande y'ibyo ndumva notanga n'interene bo nk'icyo twosaba leta nk'intererano nsaba leta dufate kuko nayo iyo bigiramo uruhara ibi bintu kuko abantu baba barize kandi bakeneye akazi kandi bize ibanga rikomeye ari abantu bo guhabwa agaciro bari bakwiye kubagenera nk'agashahara kama kahari abatari ko barakora ako kazi kubera iryo banga basise bakagira agashahara na gakeya baza barabaha ariko nticyumvise nubwo nziko mu Burundi byo umenga ntibiriho bakagira agaciro aho no agaciro kabo kuba kubahirijwe cyangwa bahawe agaciro kubera ko umubyeyi umwakirizi cyane bazi umwakirizi ko namwita n'umubyeyi no kuko ni kumbura shaka ko umwakirizi tabyara sinomenya ariko mugabo uburi umubyeyi muri make kandi ubitse amabanga menshi wakira umukenyezi wa president wakira umukenyezi uwo ari we wese ndumva ko uma nk'uko bivuga nabo nk'uko bivuze kandi abantu bakomeye mu by'ukuri n'abantu bakomeye cyane rero leta yo kwiye kugira akantu ibagenera cyane kabitaho abatagira akazi ikagira akantu ibaha ndumva icyumviro cyanje n'icyo nk'intererano
urakoze cyane Daniel ego ni intererano nziza kuko nkuko bivuze uwo muntu mu kibano abazwi cyane kandi abakomeye kuko ayo mabanga abarangura na mabanga atarangurwa na bose abari umuntu azwi kandi ibintu akora benshi badashobora gukora reka kumbure impe akaryo mushinga naye Auguste yagirisha bivuze ko cyane cyane kuco bavuze cerekeye leta uruhara rwabo mushinga naye Auguste leta mwo bamukorana uruhara rwabo ubona ruruhe
ego leta turakorana cyane kuko nk'ubu nk'ishyira hamwe na byaruheke twararose uruhusha ibintu bishyikira nka dipi nkare hagati mu gihugu bwo gukora hama kandi turafite iporogaramu twitwa volontariya mu ishyira hamwe ryacu naho dushomereye inzitiro z'amaboko ntitwicaye turajya turagenda mu mavuriro atandukanye hama tugafasha aho naho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu nitwe bwaduhaye uruhusha dukorana cyane na programme nationale ya santé de la reproduction kuvuga programme irondokajyanye umugambi igize irondokajyanye n'amagara meza n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu baradushyigikira muri ubwo buryo ugasanga ko baraduha impanuro icyo twakwitwa amaprotokole cyangwa amanorme dukorera ko barabya baradutumira mu manama atandukanye hano bakaduha intumbero n'ingene twakorana hama kubera ko twagiye hamwe biraborohera nabo kugira ngo dushe dukorana byoroshe kama nagira nshimire umunywanyi ahejeje kuvuga ikintu cy'inkora mutima kubwanje urashobora gukora ibindi bikorwa ugatangira akora nk'amatara utarinze kujya ku ishuri ugasanga urakora akazi gatandukanye mu bihe bitandukanye uradandaza mugabo sinibaza ko woja muri maternite kugira ngo ufashe kugabanya inshyi z'ababyeyi n'ibibondo utabyigiye ni ukuri aba banonyesere ndakajyane n'amagara meza abasashifami n'abantu ntasubirizwa nuvuga mu iterambere ry'igihugu kuko iyo bariko barakora babanza kubyiga imyaka myinshi kumva rero warabyize imyaka myinshi hama ugaca ujya kwicara muhira by'ukuri igihugu kiba kiriko kirahomba
ego cyane murakoze reka nsubire mpindukire na kirundi munywanyi w'icyo bya Amerika ku murongo wa telefone Marcel twagira Yezu nawe Marcel amahoro neza
amahoro amahoro itangishaka
ego urahora komeye
ndakomeye merereye Kigali mu Rwanda kandi ndamukije n'umutumirwa wacu uyu munsi
ego ni babiri mushinga na Augustin na Madame Godans
yego bose ndagira amahoro akomoka ku mana ndashaka kubabaza akabazo kamwe ahangaha mwatugaragarije ko Confederation Internationale des Sages Femmes ifatanyije na UNFPA hamwe na OMS bagaragaje ko abakirizi mu kwibaruka mu mavuriro bakiri bakeya kandi aho bari ibibondo bipfa bivuka byagabanyutse cyane ariko ahangaha bigaragara ko mu Burundi abariyo ba atabuzi bafite bataronka imirimo batari kubona akazi donc hari abashomeri benshi bari mw'iki gice ahangaha rero nibaje ikibazo kigira kiti ese ntabwo mwabamu ntabwo babagongwa na kuno leta itangaza imyanya iriho ariko bagasaba experience kw'abantu benshi usanga babura akazi kubera nta experience kuko umuntu niba kiva mu ishuri ugasanga leta iremyo iriko iramwaka experience mu kazi kandi nibwo yagisohoka ishuri ntabwo icyo cyaba kibagora icya kabiri bakorana bate na leta ku buryo bashobora gutegura amahugurwa y'abantu barangije kaminuza urumva ibyari imyaka ibiri none ubu ngubu yabaye imyaka ine bakorana bate na leta ku buryo nibura mu gihe bakirangiza bashobora guhabwa amahugurwa wenda y'igihe gito cyangwa umwaka nayo akaba nka experience ku buryo mu gihe abantu batarinjizwa mu kazi bashobora kubona andi mahugurwa mu bigo nderabuzima mu centre de santé mu mahopitari ku buryo bagira igihe cyo kujya mu kazi bamaze gutinyuka mbese bumva kuzaza ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye barakubwa igikorwa cy'ingirakamaro ariko nako bikiri umunyeshuri kazamo nubwo warakoze stage ariko stage no kwinjira mu kazi bya nyabyo nyirizina n'ibintu bitandukanye haba hari ukuntu bategura amahugurwa ku buryo igihe runaka abana bajya mu kazi batagifite ikintu cy'ubwoba n'impungenge kibatinyura n'ibyo bibazo bibiri nari mfite murakoze
cyane Marcel mushinga na Auguste yari yasiguye yuko ego cyane barakorana na leta kandi leta irabaha intumbero bokorera ko iyo bagiye ku mavuriro n'ahandi kugira ngo bafashe gufasha kwibarutsa abakenyezi ego yanavuze kandi kuri ico cerekeye experience uvuze ico cerekeye kugira uburambe mu kazi navyo nyene barabikorera ko mu buryo bwo kutaguma bicaye baragenda mu bitaro bitandukanye bagakora ama bagatanga umwanya wabo muri ivyo rero biratanga experience kuri benshi araza kugaruka mushinga ntahe Augustin yongere abivuge ko gato ariko reka mbanze mpe ijambo wundi Innocent Nduwimana Innocent amahoro neza
ubona amahoro
urahura komeye Innocent
ko sashema
ikibazo cyangwa icyumviye
ikibazo n'icyumviye ya icyo nabona ni mu Burundi ikibazo cy'aba Kristo cyane bavuga ngo babare mu bitaro cyane mbona ndo mu bitaro bakanda bikisha yuko bakurikiza imyanzuro yo kujya kwa muganga anaje no kwa muganga hakaba hariho abakira ababyeyi bibera ku Burundi sinzi ko amakuru atomato ko baba bariho cyane mu gihe bakenda bikisha yuko bafashe ubutaka amashyaka bose cyangwa cyangwa ariko cyose cyose bikiri mu
urakoze cyane urakoze cyane rero mushye na hino sareka duhakaryo kumbure Auguste agirisha bivuze ko hama turaza kugaruka kuri madame Godansa tubwire ibijanye na volontariat basanzwe bakora ingene bayikora mushinga nta Auguste akaze neza
murakoze cyane numvise Marcel ibintu yavuze kandi namenya bitewe neza kucerekeye experience ni programme dufite ya volontariat kugira ngo tubandanye twimenyereza cyangwa twiyibutsa ibyo twize hama bishyitse tukaronka akazi ntitugende gukora ibitari byo ni volontariat iradufasha cyane kumenya ibitandukanye hama kubera ko dukorana n'umugambi w'igihugu dutwe n'irondoka rijyanye n'amagara meza by'ukuri igihe habaye nk'uko yabivuze ngo amahugurwa cyangwa amaateliye cyangwa amaformasiyo atandukanye basanzwe bahamagara asosiyasiyo mabyaro heke hama bakavuga bati turakeneye abasashi famiye bangana uku kugira ngo baze kugira ngo baparitisipe muri ateliye kanaka bizanye na profile yabo baba bakeneye bama badutuma ko kugira ngo tubikorane neza hama mumbabarire ikibazo cya inoso sinacumbise neza sinzi ko mumfasha kugitahura
Inosa nawe yavuye ku murongo wa telefone ariko nawe nyine telefone niwe ntiyari imeze neza na gato yavuze ahanini ibijyanye n'uko ubukene ubushomeri ni bwinshi mu gihugu muri rusange cyari nk'iciyumviro aravuga yuko muri make kugerageza gukuraho ubushomeri ni mu bisata bitandukanye ariko ko atakiri ku murongo wa telefone yo ntiyari imeze neza kumbureraza kugaruka mu kanya kari imbere ereka mpindukire no kuri madame Godanse kuri ico cerekeye experience e madame Godanse mwebwe musanzwe mwarakoze mukora ubwo ko kwitanga mukaja gufasha abandi musanzwe mubikora gute mubona bamaze guheza amashure ayo myaka itatu twumvise biga ico kindi gihe cyukuja kwitanga mukaja mu bitaro canka handi kuja gufasha navyo nyene birabategura kuja mu buzi benshi musanzwe mukora iyo volontariat muba muri mwiteguye kuja mu buzi
ego murakoze cyane kuri ico kijyanye no kwitanga volontariat ni ikintu kidufasha cyane nk'umusage fame noneho nasanze umenga Imana irabitegura kugira umuntu abe umusage fame benshi usanga ari ibintu biyumvamwo ibanga bakunda yatubwiye ibitigiri by'abasage fame tugeze ku 147 hakaba hari 241 bonyine bari kuri terre ni ibintu usanga biteye ubwoba n'amakenga ariko ba bandi bandi 1200 bishyaye ngaho ni ukuvuga twebwe twariyungunganije kubera kwa gukunda umwuga wacu turitanga iruhande y'ivyo bindi bikorwa dukora ko nitwoca twicara ngo tuzinga amaboko ngo nuko tutariko turakora wa mwuga wacu turafite ibindi bintu twiyungunganya kugira ubuzima bubandanye kugira tubeho umuntu acaheza akitanga muri ivyo bikorwa vyiwe akora agatanga umwanya mutoyi cane ni ukuvuga kwitanga mu yandi mavuriro biradufasha cane nk'uko mutumire Daniel umunywanyi wacu Daniel yari yabivuze ati ubwo bigenda gute kugira ngo abandi nabo bagumane uburambe ni ukuvuga ko ubwo burambe buragumaho turitanga tukaja ku mavuriro atandukanye ayatwegereye cyangwa aho twumvise ko hakenewe by'ukuri abasashi fami abo ba kiliziya abo batanze baranonoye izirondoka zijyanye n'amagara meza turitanga nka jyewe akarorero kabisa nararabiye ku ivuriro rinyegereye ngiye gukingiza umwana muri za ncanco zikorwa inyuma y'uko umubyeyi yibarutse zikorerwa abana ugasanga hari abantu benshi cyane kubera ko baba church family bari ku mavuriro yose nkasanga nta musatu fama hari kugira wakigwa kugira bandike umwana aronke urucanco bisaba umwanya muremure cyane niho naciye ndabihera ndabikunda rwose ndasaba usanga arongoye ivuriro noshobora kuza ndafasha mu kwandika gusa nahereye kwandika mu kwandika abaje gukingiza abana cyane ababyeyi baje kubaza ibibazo bibahanze nyuma yo kwibaruka yarabinkundiye ncampiraho nubu rero kenshi usanga iyo naronsa kanya ndamubaza ko bikenewe ngasimba cyo kuba nkagikora hariho n'ayandi mavuriro usanga bikenewe bakavuga ati hariho umugwi tuzi wiyunze ukoresha gikorwa bakatubwira ati mwoza mukadufasha kandi usanga ari ibintu bihimbaye cyane tukabikora tubikunze twabikora nko nk'ibanga ryacu n'umwuga wacu hejuru y'ibindi bikorwa dukora tukagira tuti ndetse hamwe ku kwitanga dukora tukabikorana umutima mwiza atacyo turonka hamwe twaba turi ku bikorwa naho aba basage famille b'abashomeri tuvuga ngo ntibari ku buzi bwa leta baba bari ku bikorwa boheza bakabikora gute nshya byumvikana ko batabikorana ukwitanga ntangere kuko n'ubukorera bushaka arabikora amaze kuba naho yizigiwe n'igihugu urumva ko aca bikorana umutima mwiza cyane kuruta uko yabikora bigasaba no gushidikirwa cyane ko ariko usanga uri kuritanga cyabo navuga ku ivuriro rinyegereye ko ndahegereye hari handi hari tugenda gufasha gisaba kwideplasa bigasaba itike numva kusaba kwigora kabiri kwigora mu gukora icyo gikorwa cyiza no kwigora mu gukora mutwe ufite kugira ngo ushobore kuronka ingene ushikayo deplasema ingene uza gushikayo usanga rero ari ibintu rimwe na rimwe usanga benshi badebukirwa abandi bakagira iki mugabo ubukorera bushake turabikora n'umutima mwiza cyane
birumvikana ko ari igikorwa cy'iteka cyane igikorwa cy'iteka cyo kwitanga turumva ariko kenshi nk'uko bivuze mu bitaro bitandukanye imirongo bari miremire cyane ababyeyi baje kwandikisha abana babo kugira ngo babahe incancu kandi kuwumva ko mwitanga mukaja kumbure no kwandikisha bisanzwe abo bana kwandikisha abo babyeyi ni igikorwa cy'iteka mpindukiye kuri mushinga nawe Auguste kandi iki gikorwa twumvise yuko ego ni igikorwa cy'iteka ariko hariho agahaze kuko kumbure iki gikorwa kidatahuritse twumvise yuko leta irakorana nayo n'amashyirahamwe mpuzamakungu yaragize ibiharuro vyerekana yuko muhabaye imfuni nke cyane ariko hariho uko kuntu kumbure naho hoba nk'uko Marcel yabivuze na Inosa ubuzi ni buke ubushomeri ni bwinshi ariko hariho nuko kudatahura umwuga cyo bari kimwe mu nzitizi muhura naco kenshi
ego iyo ibyo jambo umutaji fame cyane abanonotse bende kagenda n'amagara meza by'ukuri abene gihugu bujya kwa muganga ziba zigutandukanya ngo uyu ni umutaji fame uyu ni umuforoma uyu ni umudokiteri umuntu wese babona ni itaburiya bashobora kumwita umuganga ku buryo hariho n'ibibazo basigaye babaza njyewe ntohoje neza nkasanga by'ukuri babyitirira abasaje fame kandi atari abasaje fame bari bajejwe kubikora rero kumenyekanisha uwo mwuga kimwe mu byo twakoze mu ishyirahamwe Mavyaruheke mu gukoresha neza ubuhinga ngurukana bumenyi aho kuri hejo sosiyo platifomu zitandukanye z'ishyirahamwe usanga hariko haraca ko amakuru ye kuko kenshi usanga irondoka ryari n'amagara meza mu Burundi ni tabu ni ikinyegezwa ni ishyira ibitera soni rero usanga abantu bafite amakuru atariye ku byerekeye irondoka ryari n'amagara meza kumenyekanisha uyu mwuga wa sage fame twebwe dusanzwe turiko turabikora ahatandukanye kugira ngo by'ukuri hamenye niki umusage fame ashoboye iki kandi by'ukuri ubushikiranganji bw'amagara y'abantu biradufasha kuko nk'ubu ku wa gatanu heze twari twahimbaje iyo myaka cumi n'indwi iheze Burundi bufise iki gisata cya sage fame umunyamabanga ntayegayezwa w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yari yadufashe mu mugongo yari yitabye ibyo birori abajejwe irondokaje umugambi w'igihugu jejwe irondokajyari n'amagara meza hariho n'ikigwa batangiye muri uwo munsi mukuru ikigura ko n'abamenyeshamakuru b'ibinyamakuru hafi byose byo mu Burundi niho bari kugira ngo bamenyekanise kandi uwo mwuga by'ukuri turifuza yuko abenegihugu canke umunyagihugu twitwa mutoyi amenya ashitse ku ivuriro ati umusaje fame ndamusanga ngaha nkamusangana harya kugira ngo hamenyekane igikorwa cyabo n'icyo bashoboye muri uyu mwuga by'ukuri biboneka ko ari uwiteka
murakoze cyane ego reka tubandanye ku murongo wa telefone tuhe ijambo Nsabimana Daniel Nsabimana Daniel kaze neza
murakoze cyane murakoze nanjye nagira ngo ngire icyo mvuga turumva mu by'ukuri iyo gahunda ari nziza ariko ikibazo nagize kuri ngiyewe nibaje ntese ntambogamizi babona mu babona abantu benshi bajya muri uwo mwuga wo kwiga ibyo bintu kuko turazi ko mu by'ukuri nko mu mashuri nko mu Rwanda urugero abantu biga midwives usanga ari abantu b'imbarwa ugasanga ni abantu bakeya mu by'ukuri mbese nta mbogamizi babona bo nk'abarundi muri iyo gahunda barimo batangiye batubwire ikindi ku muntu wahisemo kubijyamo ese mu by'ukuri iyo ubigiyemo ntago bigorana usanga kuko hari igihe usanga umuntu yiga ikintu ugasanga kubona akazi biragoranye ese aho ngaho wabyize ari amahirwe yuko abona akazi byoroshye murakoze cyane
murakoze Nsabimana ego Augustin yaravuze ikintu cereke intambanyi twavuze bimwe bimwe biri intambanyi kudatahura umwuga n'ibindi byinshi uwo mubwira Nsabimana ibindi mu byo muhura nk'intambanyi yavuze ko hashobora kuba ari kubera kumbura abantu bataronka ubuzi ugasanga ntiyo ariko baraja muri uyu mwuga ariko mu ntanga marara twavuze yuko hariho benshi baja ku ishure bakaronka nizo mpamya bushobozi ariko ntibaronka ubuzi murafise abakwiye mu gihugu cy'u Burundi koko kumbure bashobora no gukorera mu bitaro byose muri make
intambamyi ni nyinshi cyane ariko hariho zimwe ngewe maze kubona burya naho tuvuga ngo hari ubushomeri icyo ni icya mbere ubushomeri abarenga 1,200 barashomereye ariko kandi abasashami mu Burundi bakenewe ishyirahamwe mpuzamakungu OMS risaba n'imiburiburi ku ivuriro ryose abasashami batatu hanyuma mu Burundi umusashifamu umwe yitaho abakenyezi bari mu myaka y'irondoka twitwa abafame anagedo potreyi turabye ibiharuro dufatiye kuri abanyagihugu bari mu Burundi umusashifamu umwe yitaho abanyagihugu 150 ariko OMS isaba ko kubwira umusashifamu yorohede mu kazi kiwe umusashifamu umwe yitaho abanyagihugu 500 ni ukuvuga turacyari kure cyane naho hari aba barenga 1,200 bashomereye ibiharuro byerekana ko u Burundi buracakeneye abasashifamu 400 kugira ngo amavuriro yose ari mu Burundi agire n'imiburibura abasashifamu 3 ku ivuriro hanyuma turabye ibi biharuro catubona ko ari intambamyi nkuru iyindi ntambamyi harimo iy'amashure mu 2020 amashure yigisha uyu mwuga wa sashifamu yari indwi mugabo ubu unye jewe mperuka gutemberera amayunivesiti atandukanye ari mu Burundi mbaza ku byerekeye uyu mwuga wa sashifamu hasigaye ane niyo yonyine agishishe iki gisata cyo kwigisha ibya sashifamu dukeneye abasashifamu 400 muga kandi hasigaye amashure ane arimwo iki gisata cya sashifamu hano icya kabiri ni uko aya mashure nyine ntiyigisha bimwe wize i Bujumbura sashifamu ugahura n'uwize Igitega sashifamu mugaca muhurira nko mu Kayanza mu bitaro kanaka usanga mudatahura kumwe uko muriko murakora ni ukuvuga icyo bitwa kibisisekuru usanga didasa ugaca usanga ntimutahura kumwe uko muriko murabikora ariko ishyirahamwe mpuzamashyirahamwe nagira mimenyeshe yuko ishyirahamwe Mabyaruheke bisanzwe biri muri rimwe mu mashyirahamwe agize urunani mpuzamashyirahamwe rw'abasashifamu rwitwa Confederation Internationale des Sages-Femmes hama baratanga intumbero z'ingene amashure yotanga amakuru asa ibyiza bisa ahantu hose hari uyu mwuga wa sashifamu iyindi ntambamyi igira gatatu iya mbere navuze ubushomeri iya kabiri navuze amashure ibyigwa iya gatatu ni icyo nakwitwa ordre de sage-femme abasashifamu naba amajana 241 bariko barakora iyo bagize ikibazo ntibaronka urwego bitura ngo bavuge rubatunganirize cyanke n'igice cyo twitwa ordre de sage-femme ishobora kubafasha kugira ngo ibintu bigende neza nizo ntambamyi zitatu muvuga nyamukuru ihanze uyu mwuga wa sage-femme mu Burundi hama ariko ibyo yavuze ngo cy'amahirwe amahirwe y'akazi n'indise neza ingene yakivuze sinzi ko mwaba mwari mwagitahuye.
Oya, ndakeka ko wishyuye ibibazo by'intambanyi. Yego, byari bijyanye ahanini n'intambanyi. Hama reka duhe ijambo n'uwitwa Simeo Nyabenda ku murongo wa telefone. Simeo, amahoro neza.
Mahoro, mahoro.
Uraho.
Uraho, nyine buke buke.
Tuga ku ijambo.
Mbanda gushimira abakamiri nka rekamiri. Bongera nkababaza none dufashe umuntu atwaye umuguyu kwa muganga agiye kwibaruka. Iyo bamenya gute baba bafite ukuntu wewe kuri kwa muganga bambaye impuzu zitandukanye twamenye ngo baba bameze gute tujye ngo se twitura byihute.
Kibazo cyiza cyane. Ego, murakoze. Madame Godance nshimiye Imana. Ati aje ku bitaro wumvise ko akamaro ni kanini cyane, wewe barakwitaho bararaba ikintu keneye umwanya ku mwanya. Uwo mukenyezi afashwe n'indakaza ku bitaro yomenya ati umusage femme abakirizi baba bameze gute bamenya gute.
Ego, murakoze abadije. Ikibazo cyiza cyane. Kugeza kino gihe turimo ni ibintu bigoye gutandukanya cyane. Twamaze kumva ko urugero rw'abasage femme bari ku bitaro bariko barakora ari rukiri hasi cyane. Ni ukuvuga ko ibitaro ibyo ari byo byose azoja ko ngo acasangaho umusage femme. No, batumirira cyane cyane nk'ababyeyi mu gihe akitara kurikiranisha indani yiwe ibitaro byose agiye ko akabanza akabaza hakiri kare. Simvuga mbato cyareka kugira ngo nuko atamusaje samahari mugabe kubera dusanga twumvise yuko yitaho icyo gikorwa ibyo bitari ariko arakurikiranisha nk'iyo mbanyi yiwe akabanza akamenya mbega uwankurikiranira imbanyi ninde atejwe iki akora iki cyanke akarangamutima kiwe nakahe. Icyo coba kimwe mu byo bifasha umubyeyi kugira amenya ati ahantu hari umusaje famme cyanke ntawuhari ndetse niyatasanze uwo musaje famme kuko n'abandi baramukurikirana neza uretse ko batanganya kumwe na bivugo bwa mbere yonasaba akavuga ati nibyashoboka bishobotse mwoshobora kuronka namwe umusage femme kuko twarumvise ko yitaho ababyeyi amaze kubaza kumva ko umusage femme ahari kuko hariho umuntu umwambaro twiharije nuko ko itaburiya bruise hose bebe ego ariwo niwo mwambaro naho ntuvuga ngo uraba ku mugaragaro neza cyane ariko uwo mwambaro uranga umusage femme. Ejuru yo kubaza gutebuka akabaza abaganga ahasanze cyangwa bariko baramukurikirana n'uwo mwambaro urashobora kumwereka ati ubu ninde. Ego, kubera yuko bakiri n'abato urumva ko n'uwo mwambaro ntuboneka kenshi cyane bavuga ati cyoroshye n'imbere cyane yobaza cyanke akibwira uwo muganga yamwakiriye bakaganira yoheza akaharonkera umuco.
Ego, none uwo musage femme bamwe bashobora kwibaza bati none nzoba nkeneye kumuriha ayandi mafaranga kugira ngo anyiteho ambaze ingene bimeze, hari amafaranga basaba?
Oya, umusage femme nakubwiye ko ariwo umwuga wiwe usanga ni wo muhamagara wiwe nta yandi mafaranga arenga ko kuyategereza kuriha ngo ni uko yakiriwe n'umusage femme amwitaho. Cya gikorwa nyine dukora twimvamo cy'urukundo turagikora uko nyine ata yandi mafaranga umuntu arinze kurenzako.
Ego, ndaza kugaruka mu kanya nongenda kubaze Madame Godance ibijyanye n'imishahara y'abasage femme kuko nabyo nyene birabazwa kumbure imishahara kumbure ishobora kuba iri hejuru ugasanga kumbure nayo mpamvu ibyo bitaro bitariko birabahubuzi kuko bavuga ati hariho umu infirmière, hariho umu gynécologue, hariho umu docteur, dufise benshi bitaba abagwayi kuburyo ko umusage femme aje kongereza amafaranga dusanzwe tudafise. Ariko mbere yaho reka mbanze mbaze Pacifique akabazo afise cyanke intererano. Pacifique, kaze neza.
Murakoze. Nagiye narese akabazo intererano muri rusange. Nk'uko nyine turi kuganira ku kibazo
uri kure cyane nti tuko turakumva Pacific, egera telefone.
Akivuko turi ko turaganira ku kibazo cy'abakirizi cyane message kwame mu Gifaransa. Nari mfite ntererera. Nuko mwayizise mwavuze mu Burundi hariho ikitwararika ikibazo cy'abafashe kandi cy'abakirizi cyane cyane kugira ngo bahabwe ubuzi. Ejo mbona kuko ibizi nuko mu nyigisho z'u Burundi hariho ijyanye n'icyo gifata kivuga ati tuyesaje famu badafite ijyanye na saje famu. Rero mbona yuko ababyeyi kugira bafatwe neza kuko ibanga ryo kwibaruka ryatemewe abari bo bose kandi umubyeyi ntiyategereza kwakiza n'uwo ari we wese keretse umuntu abifitiye ubuhinga.
Pacifique biko byatugura kukumva neza cyangwa kumva ikibazo cyawe kuko bigenda biracika. Uratwumva neza. Warubajije uti
yari karatizwa ahura n'intambara zitandukanye cyane cyane yari karibaruka. Rero nk'uko mu Burundi mu minsi itari ifatwa kijyanye n'abakirizi bakabyiga muri za kaminuza, kirakwiye kuraba n'imiburiburi kandi mashuri bakita mato mato
akaba ariho bakorera amavuriro mato mato
n'imiburiburi ku ivuriro rikoze kabaho mwakirizi umwe kugira ngo ababyeyi bamwe bari bafite umwitwara bafitiye umwitwara ndetse n'ukwakiza na cyane cyane mu gihe banatubona yuko icyo gikorwa ariho abantu batabikurikiranye imbere banashaka batakiye no ku ntebe y'ishuri abo bitwa ngo abakirije mu Kirundi bishobora gusanga ariko barakira abo babyeyi kandi atamumenyeyo.
Ego urakoze cyane. Muri make Pacifique ndumva ariko aravuga akamaro kabo bakenyezi, akamaro kabo abantu. Urakoze cyane. Telefone yatugoye ariko twumvise ahanini yuko ushima yuko iki gikorwa ari ikorwa cy'iteka. Nkuko nari narabivuze mu kanya, reka Madame Godance atubwire ibyerekeye imishahara basaba abakirizi iyo bari kubararondera ubuzi, imishahara imeze gute?
Ndo simula kwa cyo cyane oya kuri icyo sinahava ndagihagarara ko cyane kuko ubushikiranganje busanzwe buhari budutunganiriza sinovuga ko baba bakinya gutanga akazi kubw'umushahara yo biri hejuru cyane. Umukozi ni koko mu Kirundi baravuga ngo umukozi aberwa n'impemba mugabo tumusaje famu adakuda kuvuga ngo je ni mu mpembaya kuko igihugu ko gitunganije twese turabizi n'ubu n'abadutunganiriza baba bahari. Nibaza ko kubijyanye nuko abakozi baba ari bake cyane abasaje famu bakirwa bivana no kwa kuntu tudatandukanya umusaje famu n'uwundi muganga asanzwe kuko ko babashyira mu rugero rumwe ntibaratandukanya ati umusaje famu n'uyu muwundi muganga akora ibintuyu usanga umenga bakiriye uwundi muganga uwo ari we wese arakora na vya bikorwa by'umusaje famu. Nibaza ko icyo kintu cyo kuvuga ati baba bakinya guhakaza abasaje same ngo batinye umushahara bahembwa icyo nibaza ko kitoba ari cyo cya umuntu yohagarara ko ya nibaza ko ari kwa kundi ko kwitiranya ntibamenya ati uwo muntu n'uyu uyu n'uyu ashoboye kugeza gukora ibikorwa gushika ngaha ubundi nawe ashoboye gukora ibikorwa gushika ngaha nibaza ko ari cyo umuntu yoheza agashyira imbere. Ego nuko
ego tugerageje gucagagura cyane uwatubyeye uko umwakirizi umusage femme ajejwe kuraba ingene umubyeyi ameze mu bijyanye n'umushaha wiwe, mu bijyanye n'uko atekanye, icyo akeneye cyose akamuba hafi, uretse ibindi uhaba umu infirmier cyangwa umu docteur asanzwe akora, kumufata amaraso, kumuha imiti, kumufata ibipimo bitandukanye, ariko umusage femme wadusiguriye neza yuko amwitaho ku kintu cyose aba akeneye umwanya uwo ari wo wese, abagikeneye akamuganiriza akamufasha kuroranirwa.
Ego
ego cyane. Ego mushinga nahe Godance kumbure bimwe mu byo ubona byokogwa ku rwego rwa leta n'ishyirahamwe ryanyu, uraza kutubwira mu kanya navyo nyene icokogwa. Reka mbanze mpa akaryo uwundi munywanyi mbere y'ico cyo iyo nyishu. Dani niyo mwungere abanza baze cyangwa shikirizwe cyumviro. Dani kaze neza. Alo, Dani. Eh, Dani, uratwumva kaze mu kiganiro muri sanga ikibazo canke cyumvira.
Ego murakoze ni cyumvira na kinyene guterera. Bijanye nuko icyo kibazo mwavuze cyuko leta ihakazi abakozi bake bakurikiranye byo gufasha no kubyaza abakenyezi. Haro?
Ego turakumva.
Ego biragaragara mu gihugu cyacu cy'u Burundi ko ugereranije ababyiza bakurikiranye uwo mwuga n'abari ku buzi ba leta cyangwa bahawe n'amashyirahamwe atandukanye ari bake cyane. Jerere bigaca bituma ihangiro leta yihaye ryo kugabanya abakenyezi bibaruka bapfa bari kuba batanga ubuzima n'abana babo bigorana gushyirwa ko kubera ko abodisize mu ngiro nta kazi bafite.
Ego
rero hano twasaba rero nuko ko igihugu kisanga uburyo kugira ngo bige n'abandi bakabyirira kugira ababyige babikurikirane bazofasha abakenyezi bisaba ko bo bahubuze kugira ngo iryo hangiro leta ifite zirishike.
Ego Dani, reka mbaze nkubaze aho uherereye, uduhamagaye uherereye he ga Dani?
Ndi wahamagaye ndi Ngozi.
Twumvira uri kwihe mirongo kuri FM canke ku mirongo migufi, twumvira uri hehe kuko imirongo yawe ivuga neza, turakumva neza bintangaje. Niyo mpamvu mbajije aho uhamagariye, aho uhagaze, watwumva ku murongo wehe muri make utiri Ngozi.
Bakurikiranya ku murongo mugufi cyangwa kuri Facebook.
Urakoze cyane kuntererana.
Murakoze namwe.
Reka ngire ko rero ngarura mushinga ntahe Auguste atubwire kuri icyo cerekeye leta icokogwa kugira ngo aba sage femme abakirizi bahabwe ubwo buzi, bahabwe ikibanza bakwiriye kugira ngo bafashe abakenyezi baje kwibaruka. Mukaze neza mushinga ntawe Harushimana. Hello Auguste.
Ndabende yabagije ngo bome nyabutse cyose ku bitaro umusage fane icyo ni cyo rwagwego navuga rubuze mu Burundi byitwa ordre de sage fane wategerezwa kuba bwokoze ukerekana hamwe cyose ku bitaro ukibona ati ujya mu sage fane hama birakogwa ku cyereke rero icyo leta yokora cy'ukuri. Uyu mwuga wa sage fane uri mu rujya mugambi wo kuvura abakenyezi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka itanu. Leta yarashyizeho umugambi wo kuvura abakenyezi bibungenze n'abana bari munsi y'imyaka itanu. Hama twashaka gusaba twebwe nk'abaganga babakira gushyiraho umugambi nkerekeza kuri ujya mugambi ku baganga babakira, hamwe ujya mugambi wo kuvura abakenyezi n'abana ku buntu. Bumvise kuzobandanya bowuherekeza n'umugambi w'abaganga babakira. Aba batashami 2020 ni bake cyane ku buryo byokoroha ko baca bahabwa ubuzi ku mavuriro atandukanye, ahubwo twoca dusanga amashuri ategerezwa kwigisha benshi kugira ngo hasohoke abandi batashami benshi kugira ngo bigende neza. Uko niko jewe ndabibona kubera ndabikurikiranira hafi. Ama ikindi leta yokora ni uko yokorana n'intwaro nuvuga nka administration lokale kugira ngo aba basage fame bicaye muhira bahabwe basi nuvuga nka deplacement cyangwa uburyo bwo kujya gukora ivolontariya. Umwanya amafaranga yo kubahemba ataraboneka, hoba haraboneka basi amafaranga make ya deplacement kugira ngo
bashobore gushikaho bagiye. Reka mpakaryo amasegonda make na Madame Godanse tusozere ikiganiro kigira kirangire. Madame Godanse akajambo kanyuma dusozera namwe mwakongera ku kubyo umushinga nawe Auguste avuze.
Mirahageje si bishasha nongera ko n'ubusaba leta ko yohimirida cyane amashuri na cyane cyane ndetse amashuri ariko aragerageza guhagarika umugabo sage fame kubera ko umwenga nta kibanza afite bagasubira bakabandanya ayo mashuri kugira ngo abasage fame bagwire. Hama tugasaba na leta ko yokwitaho abo wasashame kabona kamaro kabo kuko byikuri tubiraje nibiharuro bibitwereka tubiraje ibiharuro byahari umusashame ingene byagiye biragabanya insu z'abazeyi n'ibibondo n'ibitaro bitari ku musashame birabitwereka neza twahimirije leta ko yokwitwararika ko guhibiriza abasashame bo babicaye muhira bagakora iyo volontariya mu gihe boroherejwe kugira ngo bashobore gushika aho bayikorera binashobotse bagashyirwa ku buzi kugira ngo tugabanye izo mfu z'ababyeyi n'ibibondo.
Urakoze cyane, ndashimiye cyane abo muri Mavyara Uheke twari kumwe uno munsi mu kiganiro muri Sanga. Ni naho kirangirije, turashimiye n'abaduteye akamo kuri Facebook bagaterera ibibazo n'ivyumviro. Mwari muri kumwe na Ohiani Tangishaka, mwari muri benshi cyane kuri Facebook, turabashimiye kukamo mwitabiriye uno munsi, mubandanize aho nyine.